Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Isaha 12 n'iminota 15 z'umugoroba n'umwanya wa makuru mu rurimi rw'Ikirundi ashimikiye hanini kuri ibi bikuru bikuru. Ibyo bimaze igihe bivugwa ku biciro ku gitoro n'umuyaga nkuba ko bigira biduge mu gihugu ngo nibihuhataho bifatiye. Ibyo bikaba byashikirijwe n'ubushikiranganje bujejwe iby'amasoko ntanga nguvu kuri uyu wa gatanu bunagabisha abanyena amastasiyo baba bariko banyegeza igitoro ko bazohanwa hisunzwe amategeko. Iduzwa ry'amafaranga y'ubwishingizi ibyo bita assurance mu Gifaransa ku ngendeshwa zitandukanye mu gihugu rirateye impungenge bamwe mu bazikoresha, aho bose batabaza leta kugira igabanye ibyo biciro, abandi batabaza leta kubera ibyadugijwe amafaranga. Ni bamwe mu banyamitahe bakorera mu gisata cy'amahoteli n'ingenzi kubera urugero rw'amakori n'amatagisi bagiye kuja barasabwa. Igisata cy'ubutungane mu Burundi kirabandanya kwidogegwa na bamwe mu bacitura, aho nko kuri uyu wa gatanu hugurugwa umwaka w'ubutungane wa 2023 ushira 2024 hariya ku mugwa mukuru wa politike Gitega waserukiye ubushikiranganje bw'ubutungane hari ibyo yaneguye. Intama cyo bari gitungwa cyubahitse mu mico y'Abarundi, insiguro bihabwa mu byumva muri aya makuru mu nkuru ijyanye n'imico kama twabateguriye kuri uyu wa gatanu. Kofi Olivier Rubera intwara yahagarariye muhinga bw'ivyuma, ijwi muri ko mwumva Odironkeje Imana mukanyisa Sidonido
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe. Sentare nkuru ya Bubanza yakiriye kuri uyu wa gatanu igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose no gutanga imiliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi, hamwe n'uko amatungo yabaja mu minwe ya sentare. Abagabo batatu bagiwe n'icyaha cyo kwica umukenyezi Jacqueline Nahishakiye w'imyaka 75 aherutse gutogwa yishwe ikiziga ciwe gihanga kwawo umutumba kwawo ku mutumba Rugunga ni muri komine Gihanga iyo ntara nyene ya Bubanza. Ubaye ubwa kabiri abo bagabo bari bumvirijwe n'iyo sentare. Amakuru ava muri ico gice avuga ko intandaro y'ugo rupfu ari injyane z'amatongo, aho mu baciriwe ucyo gihano harimwo umuvukanyi w'uwo yishwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanga ubukene ari bwo butuma umurindi w'abimukira uguma wiyongera. Imbere y'inama igira 78 y'inama nkuru yawo ni kuri uyu wa kane, Varisito Ndayishimiye yasabye ibihugu byose byo ku isi gukorera hamwe kugira bigwanye ubukene no gutanga ubuzi kugwaruka. Yasabye kandi ibihugu abimukira bacamwo canke bashikiramwo kubahiriza agateka kabo. Kurikira Perezida Varisito Ndayishimiye.
Sur l'intensification du phénomène migratoire, nous sommes tous conscients de son ampleur.
Kubijanye n'abimukira baguma biyongera, turazi twese uko ico kibazo cifashe nuko gishobora kubangamira amahoro n'umutekano. Ico kibazo kibangamiye ibihugu bikize ni ingaruka z'ubukene, kuko abo bimukira bashaka ubuzima bwisununuye bava mu bice bikenye bagana ibice bikize gusumba. Kugabanya umuvuduko w'abimukira bizotegerezwa guca mu gufata ingingo zibereye zumvikanywe ko zituma ugwaruka ruronka amahirwe yo kuronka ubuzi bwiza, ubuzi bwigenga canke kwishingira akazi no gushiraho imigambi ituma mu gihugu umugambi w'iterambere rirama ushikwako. Turahamagariwe nk'ibihugu byose byo ku isi gukorera hamwe kugira turwanye ubukene ubwo ari bwo bwose. Ariko mu kurindira imishirama kuri ico kibazo, ibihugu abo bimukira bacamwo n'ibihugu bashikiramwo bitegerezwa gutahura no kwakira neza abimukira mu kubahiriza agateka kabo.
Perezida Varisito Ndayishimiye asubirwamo mu rurimi rw'Ikirundi na mugenzi wacu Yotamira Tuzi. Mu bijanye n'amasoko ntanga nguvu, ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amasoko ntanga nguvu burabeshuza amakuru amaze imisi aca ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ibijanye no kuduza igiciro cy'umuyaga nkuba hamwe n'icy'igitoro. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa gatanu, umushikiranganje Ibrahim Wizeye akaba yavuze ko kuva icyo gitoro kidugirwa igiciro cy'akagunguru ku gitoro ku isoko mpuzamakungu kitarahinduka. Uyu mushikiranganje akaba agabisha amastasiyo atanga igitoro yoba yaranyegeje igitoro muri kino gihe ibonekeza imirongo y'imidugu itonze ko izofatwa izohanwa hisunzwe amategeko. Tumukurikire.
Ubushikiranganji bw'amazi meza masoko ntanga nguvu ubutari n'agataka urabeshuje byivuye inyuma ibihuwa biko biraca ku mbuga ngurukana bumenyi bivugwa iduzwa by'igiciro cy'igitoro n'icumi ya gankuba ku bijyanye n'igitoro nk'uko byashikirijwe igihe haheruka iduzwa ibiciro bihinduka bivanye n'ingene ku isoko mpuzamakungu byifashe kuva rero aho igiciro gisubiriwemo akagunguruka kugwa amadolari 90 na tatu uno munsi ni nkayo nyene bivuga ko atagituma na kimwe cyotuma igiciro kiduzwa nta giciro cumi ya gankuba cyadungijwe kuko mu kukiduza birafise inzira bicamo ubushikiranganji bw'amazi meza amasoko ntanga nguvu gutaye n'agataka buramenyesheje abarundi ko bandana gukurikiranira hafi ko byifashe ku isoko mpuzamakungu kandi ataco tutazokora kugira igitoro kigume kibone byongeye ubushikiranganji buri ko gukoresha uburyo bwose kugira umuyaga nkuba wiyongere mu gihugu tuboneyo akaryo ko gutera kamo inzego zose kugira zihashe abo bose barondera guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ubushikiranganji burasubiye guhumuriza abene gihugu ko buzobandanya byitwararika ibyo bisata kugira ubuzima bw'igihugu bubandanye kugenda neza
Ibrahim Uwizeye arongoye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amasoko ntanga nguvu mu bijanye nyene no kwiyunguruza bamwe mu bafisi ingendeshwa wa mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko badashima n'iduga ry'amafaranga y'ubwishingizi ivyo bita assurance mu rurimi rw'igifaransa yafashwe n'ugwego rujejwe kugenzura no gucungera amashirahamwe y'ubwishingizi iyo bita ARCA abo bunguruza abantu bafisi impungenge yo gutakaza akazi biturutse ku mahera bazokwakwa na banyine ingendeshwa ashobora kuzoba ari menshi basaba ko leta yogabanya zimwe mu mpapuro z'imiduga kugira ubuzima ntibubandanye buzimba gusumba Diodone niyo yanzigamiye
Bamwe muri aba baneguriye ngingo nabasanze bunguruza abantu nabanyene ingendeshwa bavuga ko ubuzima bushobora kubandanya buzimba nanarya ariko kuduga igiciro c'igitoro
amusanze ngingo twayakire neza kuko uri kubabona muri no mesi usanze harimo gukena bayidugije twa twatonda ngaha ku akubara abantu baza gukora basanga yo versema ari kitaboneka urumva yo sase duze byanze cyo usanga no boss adashobora kuba ayiri hamye haba harimo agahakire na cyumba n'abakiriya n'onye bacyo bahasigara kuko urinze umurongo kugana gushaka akantu kugira ngo urabe yuko cyo bamu kugira wasasa to habe ibone mbona tunte bitworohebre
tubona uko tutabyakira neza kubera kubona nkobo n'amavira se macaduga icambo asira se doze na vira se macaduga aza ko dogarera ari mu gese ngatana iro kubera nawe no kontura amahera ari hadoki muri ajya meza tat nabo gumiza kwa fatu bage baraduhe bice bitajya meza tat tat twara turehera tusanga mu basa nawe tacari karakore byose rona nyene yo kare kibatsi nkobo kuva mu gatondo nta n'umuntu ndatwara bona mu gatondo
Abunguruza abantu bo bafise impungenge ko bashobora gutakaza akazi bituze ku mafaranga bazokwakwa na banyene imiduga ashobora kuzoba ari menshi
none karimba warawiyunguruza ufashe nka taxi kagabana nka katwara mu biro ama 5600 canke 7 none baze yuko ama document bimeze uko je cyo mbona cyo na boss bazoze twaka kireka ngira bakoresheje wabo ntumbaze Ako no bakoresheje wabo ntakigenda akazi ko tuzoba takaza none mu boss zo mujavereza amayombe 30 hanyuma zoje kwa document bishobora akundi nitugire twa urabyine na mikoro y'abanyagihugu n'ahantu dukura n'abanyagihugu ngaho bicaga gukora kuri deplace muri maka kazi gashika sana gaheze kuko mu boss niya duza verisema ukarondera verisema ya boss ukarondera amafaranga y'ibito ari kugeye ntawe washobora kuronka muri zo haro
babona ko leta yogabanye ibiciro bya zimwe mu mpapuro z'imiduga kugira ngo babandanye akazi neza nayo igiciro cy'ubwishingizi kigasubigwamwo ibice 44 kwijana ni byo gwego rujeje kugenzura no gucungira amashiramwe y'ubwishingizi yadugije ko aho ayo mafaranga nkuko abo banyene imiduga babivuga bahora bariha amafaranga arenga gato 74,000 ku mezi atatu ariko kubera iyo ngingo bakazohora bariha amafaranga y'amarundi arenga gato ibihumbi 513 mu mafaranga y'amarundi ku mwaka
Radio Indundi Culture
Amakuru yacarabandanya ku isaha 12:25 tugaruke mu bijanye n'ubutungane aho gwego rw'abashingwa manza bakukira sentari subiramwe imanza mu gisagara cha Bujumbura rubona ko shigwa ishure ry'ubucamanza n'ubushingwa manza rukanatera kama bakorera muri ico gisata kuvamvanura n'inyifato zitabereye muri uyo mwuga mubiro rivyo kugururi chesu mwaka ubu tunga na wibiri na minunguri na gata tushira wibiri na minunguri na kane wikozwe nugwe gugwa bashingwa manza ibu jumbura na bigitega vyabere kumugwa mkuru wa politike gitega umunye mawanga na higaizu kwa mwushikira nganjibu ubu tunga ne wea shikirije kwa bashingwa manza abada tunga nilizuko bibere ye ababitura wakuiye kuihanura na chane chane kumuliki gehe ibo nekeza abidogera ubu tunga ne ayigitega tukwa kure mgenzo wa chwaniseti na nguvu.
Kucivugo dusenyere ku mugozi umwe mu ntumbero yo gushyigikira ubutungane bubereye kuri twese bwo nkingi ya mahoro n'iterambere abashingwa manza bakukira sentare isubiramo imanza za Gitega na Bujumbura bugururiye mu runani umwaka w'ubutungane 2023 shiri 2024 waserukiye wa matari w'inara ya Gitega ibirori byabereyemo yamenyesheje ko abacamanza bidogerwa n'ababitura bavuga ko batabatunganiriza bibereye yishimikije kuvya bashikirijwe kuwa mbere nyakanga uyu mwaka aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yugurura umwaka w'ubutungane yaboneyeho akaryo ko kudoma ko urutoke kwa washingwa manza nabo nyene harimo bamwe bamwe badohose kuvyo bajejwe mu gufasha ababituye mu manza bafise babigira urudandazwa barondira inyungu zabo gusa umunyamabanga ntayegayezo mu bushikiranganje bw'ubutungane yashikirije ko hari abashingwa manza bamwe bataye umurongo batanye biturire ku bacamanza n'abandi nguruza imanza bidakwiye kuri abo avuga ko ari abo gukosorwa no guhana muzenge Jean de Dieu arongoye ugwego ko washingwa amanza bakukira sentare isubiramo igisagara cha Bujumbura yahamagariye nawe abo bashingwa amanza kuvavanura n'izo nyifato zitabereye uyuga yibutsa ko umushingwa amanza abibereye arangwa no kugendera iteka giwe ugukurikiza amategeko kwifata ruto mu kumviriza bose umushingwa za muhuzenge Jean de Dieu yaboneho nakajye ko gusaba gushiraho ishure y'ubucamanza n'ubushingwa manza mumenya ko urongoye igwego rw'abashingwa manza bakukira sentare subiramwe mu gisagara cya Bujumbura yaneguye ko umwaka uheze hari abashingwa manza bahagaritswe bongera baratabwa mu mvuto igiteganyise ntanguvu radio indutkiture
Aniseti ntanguvura kenuye mu bijanye n'ingenzi bamwe mu banyamitahe bakorera mu gisata cy'amahoteli n'ingenzi bavuga ko badashimishwa n'urugera amatagisi bagiye kuja barasabwa hisunzwe itegeko shikiranganje ryo kwa 2024 nyandagaro y'umwaka yadugijwe ko kubera basigura kwico gisata kuva mu mwaka wa 2015 cagiye kirahura n'ingorane abo banyamitahe basaba ko naho gemejwe iyo tegeko ryosubigwamwo mu kiganiro cha muhuje nabo kuri uyu wa gatano ariko umuyobozi mukurajejwe ivyingenzi Jacques Bigirimana yavuze ko agiye gushikana ibisabo byabo kuzindi nzego no lisindu w'Imana.
Abakuriye muri ico gisata bemeza ko bafise impungu gwagibwirizwa ryahora bibaza ko bashobora gukora bahomba kuko kubgabo batagishijwe inama bituma ico bita amatagisi y'umurengera gishingwa ataco bakivuze ko Maria Goretti Wege umwe muri bo yarahagarariye Hotel Kings Conference yo mu gisagara cha Bujumbura muri ico kiyago.
Amataxi abaye menshi n'amakori biraheza bikatubuza kubandanya dukora twunguka handi yihongera ko rero aya mategeko aremereye cyane bica bitugora rero bandanya ko kazi ki hoteli ngabo kandi n'igihugu kirahahombe hariho amataxe hariho amakori hariho abakozi bahora bahakora bahembwa nabo nyene bagatanga ikori
abandi nabo biduga kwiribwirizwa riherutse kwemezwa hirengagijwe ko igisata cy'amahoteli n'ingenzi casubiye inyuma kubera ingorane za politiki igihugu caciyemo mu 2015 ariko gusaba ko ryosubigwamo ibyo umuyobozi mukuru ajeje igisata c'ingenzi Jacques Bigimana dahakana ariko akamenyesha ko hari bamwe babajijwe
mbaze ngaha jewe naravuganye n'amahoteli maze kukora inama akatari gake ingingo rero yafashwe kwari twayivuganye tumaze kuvugana tukavyumvikana ko nubaserukira
uwo mutegetsi yamara yizeza abo banyamitahe kubavugira
twebwe hari aho tugarukira tudashobora kwinjira tudashobora kurenga twebwe akari bitugarukira ko nakatubijanye rero no gutozwa amatagisi twavuze yuko bica kujya muri recommendation ikadushikirizwa abafata ingingo muri ico gisata
kubera kugabanuka kw'abaguzi nyuma y'indyane za politike zo mu 2015 igisata cy'amahoteli n'ingenzi mu Burundi cari cagabanijwe ikora inyongera gaciro bita TV ya mumvunyapfunyo igifaransa kuva ku bice 18 gushika ku bice 10% kuvyo baba bagurishije uwo mwitegeko rishasha bene imitahe mu byo babwirizwa harimo kuri ikora iringana n'ibice 5% ibyo baba bagurishije hatari nze kurabwa icinzu yose ikora.
Nori sindu imano rakenu ye mubijanye ningino umugwinseru kilagihu guwabigeme muru kino gumo pira wa maguri namba murugamba wangani jenu wigihugu cha Ethiopia gitsindo kimwe kukindi muru kino gwarikoru vera hari ya mugihugu cha Ethiopia uburundi bukaburi kuburi itegulira urundi rukino ruzoba huza nicho gihugu kuigene kirezo jami nungiri nagata andatu nyakangu mwaka mbibiri na minungiri nagata tu tuwibu tsekwa ringino zoku rondera ubure nganzira bugu kinigikombe cha Afrika kane ingino zizo wera mugihugu cha Maroke umwaka w'2024 na 2024. Munguru y'imico kama tubashikiriza ku munsi wa gatano umunsi tubaganirira ku kibanzi ntami habwa mu mico y'abarundi ishiramwe gishinze guteza imbere ururimi rw'ikirundi umutima ku Burundi ni kirundi ndangakaranga rivuga ko intama ari gitungwa cubashwe ku kwifatwa nk'intama mu mico y'abarundi ivyabonekera mu bikorwa yashigwamwo urongo iryo shiramwe ariko anegura ku bu umunsi harabafata intama nk'ibindi bitungwa bisanzwe inkuru y'imico kama kuri uyu wa gatano twayiteguriwe na Alisenda Yizeye.
Mu mico y'abarundi hari ibyo batinya kandi bubaha intama nayo ni kungwa bifise insiguro idasanzwe uravye ingene hari n'abayigereranya n'Imana kuko urongoye ishirahamwe umutima ku Burundi n'ikirundi ndangakara bivuga
mu mico y'ikirundi intama yari yubashwe cyane kuko byavana n'ubwiza ifise bikavana n'ifise mu gihugu cy'u Burundi kuko mu Burundi bamwemera Imana rero intama mu Burundi bayifata nk'uko ari Imana.
Uwo munyakaranga avuga ko intama nyamwero intama ifise ibara gera gusa icatuma igereranywa n'umuco
kenshi na kenshi intama cyane cyane baraba intama ikivuka kenshi bayita intama nyamwero. Intama nyamwero ni ukuvuga yuko itaba ifise amabara yari intama ifise ibara rimwe ryera nyine kubera bemera Imana bakababona yuko Imana ibaho umutima rero yari ifise akamaro kanini kandi yari ubaha cyane.
Ikibanza kidasanzwe kandi cahabwa intama ku ntwaro ya cami caragaragarira ku munsi w'umuganuro aho hari intama zaza nkizishigikira umwami
no kumuganuro intama ntiyahara hari intama bita rutenderi intama kazi zayo ibyo byazana n'imfizi se masaka ibyo byose urumva byari ibintu bishigikira ubwami bw'ico gihe kuko umwami ni Imana byaragendana abwira rero ati intama kuko umwami ariko arakora cyose ateza kuba agifashwa n'Imana ariyo ntama abona hafi.
Intama kandi iragereranywa n'umugisha bikabonekera aho bayigabira umubyeyi canke uwujanye ubugeni.
Iyo umuntu nyobera giye mu rugo agarutse bamukanya ngihazanye umubyeyi baramugabira intama intama rero bakayita nyamwe kugira ngo agende yeregwe iyo yagiye yongere yeregwe no muri uwo muryango.
Nikodemu habiye mbere abona ko naho hari abagiha gaciro intama hari nabandi basa n'abatacu bahiriza kirazira.
Imico y'abarundi barashagaba intama mugabo ngiye kubirawo kuko intama kare barundi nyabarundi ntibarya nyama intama mugabo ubunyu sinavuga ko ari inzara nuko ari ubukunzi bw'inda ubu intama kugira berekana yuko atacu yaba ikimaze kubera batitura imico n'akaranga bavuga yuko atanyama iryoshe nk'intama urumva haba bari kubatumira bose yuko bo irya ikizira rero bigaca kizirura urumva rero kare twagendera ku miziro mugabo ubunye miziro bariko barayifuta ari n'ico gituma ubona imico n'akaranga ngabiri kubira zimangana bukebu.
Mu kirundi bati igiti cabaye ingoma ntigicanwa uwo munyakaranga aremeza ko imice dashobora kwama ariko intama yotegerezwa kugumana agateka kayo aho hari n'amadini ayitanga nk'iciru mu ntumbero yuko akugwa ko ivya.
Alice Ndayizeye tugukengurukire kuri iyo nkuri janye n'imico kama wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi ku isaha 12 n'iminota 34 nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubere Ntwari yamfashije amajora abashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.
Radio Indundi Kiltu.